Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwe namwe nshuti, namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kuva kwigenekezo gicenda gushika kwigenekezo gicumi cyo kwezi kwa 12 urwaruka ruhurikiye mu shirahamwe Maranira Majambere ku rwego rwa Afrika JAP Africaine no kuvuga Association pour une jeunesse africaine progressiste ruvuye mu mihingo yose y'igihugu rwarakoraniye mu ruganda rwabereye kuri Hotel du Lac Tanganyika i Bujumbura mu Burundi. Urwo ruganda rwarifise intumbero yo kurabira hamwe ukuntu rwaruka rwo kwitwara hamwe n'imfato ibereye kugira amatora yimirije mwakuza. Rwarifise kandi intumbero yo gukarihiriza ubwenge urwaruka mu bijanye no kwandika amaraporo yerekeye agateka kazi na muntu ashobora kurungikirwa inzego z'amashirahamwe mpuzamakungu zikurikirana hafi agateka kazi na muntu na cyane cyane mu bihe by'amatora. Muri indwi kandi ya hariwe kwibuka imyaka 71 irangiye hatewe ko yikomo ku itangazo ry'ingingo zigenga agateka kazi na muntu urwaruka ruhurikiye mu ishyirahamwe ya JAP rwabandanije ibikorwa bijanye no kubahiriza agateka kazi na muntu bihava bisozerwa uyu munsi ku wa kane imwaro. Urwo ruganda hamwe n'izo nyigisho zatunganijwe hakoreshejwe umutahe watanzwe n'ibiro y'ishyirahamwe mpuzabakongoni Centre des droits de l'homme et de la démocratie pour l'Afrique centrale byatumiye kandi n'abahinga batanze izo nyigisho. Ku munsi ivyo bikorwa rero byose bigiye gusozerwa twatumiye umukuru w'ishyirahamwe ya JAP Africaine kugira ngo atubwire intumbero n'imigambi iryo shyirahamwe rifise hamwe n'akarusho ryakuye mu izo nganda. Turi kumwe na Eric Nsengimana. Mwiriwe neza Eric Nsengimana.
Mwiriwe neza.
Murakomeye ngaho?
Turakomeye ngaho ujumbo.
Yegume mutubwire cyane cyane intumbero izo nganda imigambi yari.
Murakoze cyane nk'uko mwabivuze. Ishyirahamwe Mpuzamahanga Majambere ry'urwaruka muri Afurika JAP mu mfinyafinyo y'Igifaransa ryaratunganije uruganda kubarongoye JAP mu ntara zose zigize Uburundi hamwe n'abarongoye igisata cy'agateka kazi na muntu mu Burundi hamwe n'abarongoye umugwi w'amatora mu ishyirahamwe JAP ku rwego rw'igihugu hamwe n'inzego nyobozi zigize ishyirahamwe JAP bose hamwe bakaba bari 65 bakaba twatanguye ibikorwa igenekerezo ry'icenda gushika igenekerezo ry'icumi ku bijanye no gukarihiriza ubwenge indongozi z'ishyirahamwe JAP ku bijanye n'ingene dushobora gutegura neza amaraporo ashobora kurungikwa mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bijanye n'agateka kazi na muntu ku bijanye kandi n'ingene twomenya cyane ibijanye n'agateka kazi na muntu n'iki amatrete cyangwa amakonvasiyon ibihugu byiyemeza hamwe na n'izindi siguro z'amajambo agoye zikunda gukoreshwa muri ONU na cyane cyane tugiye kuraba nk'ubu barashobora kuvuga ngo habaye ihungabanya ry'agateka kazi na muntu mu gihugu iki na kiriya nigari bashobora kuvuga ko abantu bahabaye guhungabanirwa gatoya kazina mu gihugu biba byakozwe n'abande biba byakozwe gute nigari bishobora kwemegwa niho kandi ningene bashobora kuvuga ko habaye nk'ama disparition force abantu banyuruzwa babivuga ryari biba byakozwe n'abande bikorwa gute
usengimana ni kuki inyigisho nk'izo mwasanze zikenewe
inyigisho nk'izo twasanze zikenewe kuko kenshi na kenshi mwagiye kumuraraba nk'amaraporo menshi yasohorwa muri ONI hari igihe bashobora gusohora amaraporo ugasanga kenshi adahuye n'ibiba biriko birabera ku rubuga hanyuma natwe tukanasohora n'amaraporo ugasanga kenshi ntakoreweko kandi twebwe tuba dusanzwe turi ku rubuga baratubwira rero ati raporo urashobora kuyisohora raporo imeze neza hanyuma iyo raporo wayisohora kubera ko idakwije amategeko mpuzamakungu ugasanga ibyo wakoze ntibihuye n'amategeko mpuzamakungu nta na kimwe biza gufasha na nico bihindura kubera byakozwe ati rero ni byiza kumenya ingene ivyegeranyo vyandikwa birungikirwa urya mugwi ujejwe amahoro n'umutekano ku isi akanama kajejwe amahoro n'umutekano ku isi n'ingene babirungika na ryari babirungika n'ivyo wandikaga bimeze gute rero twebwe twasanze ari byiza ko tuvyiga tukabimenya nk'indongozi tukamenya n'ingene dutegura ivyegeranyo bireflekta ku mategeko mpuzamakungu kugira ngo bishobore gufasha igihugu ndetse bifashe n'amakungu kumenya ibiba biriko birabera mu Burundi
Sengimana mwihweje ukuntu muri ajape mwahora mushikiza amaraporo cane cane ajanye n'agati akazi na muntu n'ukuntu ubu muzohora muyakora akarusho mwabonye n'akahe hari ikintu mwungutse
twihweje ngene twabikora bisanzwe ntitwari tuzi mbona uvuga ko tutari tunamenya n'ingene tugira ayo maraporo kuko hariho novuga nk'ibintu batubwiye nk'ubu urashobora kubona ntanze nk'akarore kugira ngo byumvikane ko ariko baratwumva urashobora kubona nk'ubu hariho nk'umuntu akubise umuntu ngaho ugasanga undi muntu aramugiriye viole ugaca ushobora kwandika ngo mu Burundi hariko araba viole ngo canke ngo habaye ntuze guhungabanyiza gatoya kazina muntu ariko batubwiye bati ivyo nimba umuntu akubise umuntu canke akamuviola canke agira iki ivyo ni ivyaha bihanwa n'igihugu ivyo si ntuze guhungabanya gatoya kazina muntu guhungabanya gatoya kazina muntu babikoresha iyo byakozwe n'umuamvoye n'intumwa ya leta canke umuntu afite uburenganzira afite manda ya guverinoma niho bavuga ko habaye guhungabaniriza gatoya kazina muntu canke se habaye disparition force nk'uwo umuntu yanyirijwe n'abapolisi bikaboneka niho byemewe ariko umusivile yari yabikoze umuntu kuvuga abantu basanzwe badafite manda ya guverinoma abo bantu ntabwo biba byemewe ko ibyo bakoze bishobora kuja ku mutwe wa leta rero nk'icyo urumva n'igishasha hari igihe ushobora kubona ikintu ukagira ukibaza ngo kino kintu ugatwarwa n'icapu ukacandika wibaza ko gifise ingufu ariko ugasanga nta ngufu gifise nta nuko byari bikenewe ahubwo wari kubwira inzego zibijejwe kugira dushobore kubikora baratubwiye inzego nyinshi zishobora kuyitora ku bijanye na gatoya kazina muntu mu gihugu amategeko bagize bashoboye gushiraho ibihugu bikayemeza hanyuma kandi ko n'amaraporo nka twebwe nk'ishyirahamwe ritunzwe rifite irya statut speciale ya ONI ko dushobora na twebwe kuba dufite uburenganzira bwo gushyikiriza raporo mu gihe gikenewe mu gihe gikwiye barakitubwiye n'intuze na paci twandika kugira ngo dushobore gushyikiriza raporo ziri rezime ariko zivuga
yego Sengimana mutwibutse icivugo c'izo nganda caki
ikivugo cy'uruganda kwari ukubahiriza agateka kazina muntu muntu ze kwari ukubahiriza agateka kazina muntu kwari ko twese turaba mu kubahiriza agateka kazina muntu mu Burundi sino muntu ze mu rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamakungu hari ikindi kivugo batanze ariko twebwe twe twahisemwo kuvuga ibijanye no kugira monitoring des droits de l'homme et des cartes de toinette kuvuga nizo twe twahise mu kwigisha ko nizo twe twahise mu gukorera ko mu kugira ngo dushore kumenya d'abord bijyanye no gukunda igihugu nk'indongozi bijyanye no gukingira agati y'akazi na muntu bijyanye no guhanura ibi byaha bikorwa mu matora n'ingene twokwigenza mu gihe cy'amatora nk'urwaruka. Ibyo byose rero byari bidufasha cyane kugira icyo dukora, kandi byarafashije cyane urwaruka rwashoboye kwiga. Kenshi na kenshi baravuze bati abitabye nk'abo bose baravuze bati nta kintu twari tuzi ko heri abana ba ekisipere barungiswe na Roni baje kutwigisha by'ukuri bakoze
kudukaririza ubwenge. Yegome tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Idrissa, mwiriwe neza? Idrissa Matumba.
Halo, mwiriwe neza?
Mwiriwe, muri hega Idrissa?
Ndi mwiriwe yani Kigali.
Kigali ya kandi kazina ninde?
Eh?
Akandi kazina kawa?
Nitwa Bakungu Idrissa.
Yegome tuba ku ijambo ikibazo cy'imvuyo.
Ndibariza umukuru wa gahunda bafitiye urubyiruko ni iyihe? Nyumvise gahunda bafite ari nziza, urebye n'urubyiruko gahunda bafitiye nyine n'izo gahunda zose z'iterambere ryagera ku rubyiruko ryaba rwizihe.
Murakoze Idrissa, Sengimana, ikibazo cha Idrissa, imigambi mufite kugaruka ni iyihe, cyane cyane mu bijyanye n'iterambere?
Abajije
ati imigambi mufite kugaruka ni iyihe, cyane cyane mu bijyanye n'iterambere?
Mbo Idrissa, nibaza ko umenga yaramaze gukurikirana ikiganiro cy'iwacu mu bijyanye n'iterambere. Ni kiganiro kirekire uno munsi twari turi ku kiganiro kijyanye n'agati y'akazi na muntu, ariko nagomba namubwire ishyirahamwe AJAP ni ishyirahamwe risanzwe rikorera cyane mu bijyanye n'iterambere ry'urwaruka, kuko niyo mishinga duhagaze ko, ndetse turatanga n'inyigisho mu bijyanye no kugwiza itunga, icyo twita entrepreneuria. Hanyuma kandi turiko turishyiraho n'ikigega kizoba kicejwe guha ingurane urwaruka rufite imigambi twitwa Fiche for the Investment de la Jeunesse ku rwego rwa Afurika ndetse no mu Burundi. Hanyuma kandi urwaruka rwo muri AJAP turahimiriza cyane gukura amaboko mu mpuzu, rugahindura ingendo, tugakora ibijyanye n'iterambere aho dusanzwe turi. Ni ibikorwa bijyanye n'iterambere, he ni ibyo dusanzwe turiko turakora.
Reka duhe ijambo kandi ubundi muri banyuni radiyo Ijwi rya Amerika. Joel, mwiriwe neza? Joel, muratwumva?
Urabumva neza?
Egera telefone, egera telefone mvuge cyane. Urafite ikibazo? Urafite iki? Uri hehe ubwa mbere na mbere?
Ngo ikintu cya mbere mbakurereye i Kigali mu
Joela, nutashobora kwegera telefone ngo uvuge neza, turaguhamagara turabe kutworonka undi murongo umeze neza.
Yego, murakoze bifasha cyane. Wari amarize
ubu numva ushobora kuvuga. Joel, ndumva wumvikana gatoyi.
Mbo nababwiraga ndi Kigali mu Rwanda.
Yego
mbo nashimiraga uwo mutumirwa.
Yego,
kandi ndanashimira Radio Ijwi rya Amerika.
Yego,
kuko ibyo biganiro byiza mutugezaho no kubasha kudutumira abatumirwa nk'abo ngabo tuba tubakeneye.
Yego,
noneho mbo nagira ngo mbere na mbere nshimire uwo mutumirwa kuri icyo cyifuzo cyangwa igitekerezo bagiye cyo kugira ngo babashe gufasha urwaruka kugira ngo babashe kurubumbira hamwe, babashe kurutangira ingwate. Ariko hari ikibazo na mugihe mubaze kimwe
duga ku ijambo.
Mbo nagiye mubaze ikibazo kimwe ku bigendanye n'ibyo kwishingira urubyiruko mu bigendanye n'imishinga. Hari aho ibihugu bimwe na bimwe bijya bigira izo gahunda nk'izo, ariko ugasanga ntabwo urubyiruko rubasha kuzibonamo. Noneho nagira ngo mubaze ese bo ni akahe gace cya innovation baba bafite yo kugira ngo babashe kuba batambuka ibyo bibazo bindi abandi bajya biyemeza guhura kuba bakemura ibibazo by'urubyiruko, ariko ugasanga izo nzitizi zigakomeza urubyiruko rukarekaramo yuko batabasha kubafasha uko bikwiye. none ikindi cyakabiri nagiye umaze umutubirwa nagiye ngo mubaze ese umuntu ushaka kuba yabasha kujya guhuriro birasaba iki
murakoze
murakoze cyane ibyo bibyo nagiye murazi
murakoze reka murakoze Joela reka tumije ambo agiye cyavuze ku yozo yuri mushikije imigambi itegurwa gwaruka ugasanga gwaruka ntiyumva mu canke ukabandanya ruvuga ko rutitaweho eka nico kibazo cy'ukuntu binjira mu gihe shira hamwe cyo kwijambo Singimana
ukuntu bwo kwinjira mu shira hamwe ni byabajije
ica kabiri ego ni kibazo ca kabiri
ego na byumvise byo abajije kujya n'iterambere ugasanga ugwaruka ntirushaka kugira kwitabira cyane ibikorwa by'iterambere ikibazo cya mbere ati turiko dukora iki ikibazo cya mbere nkuko yakibajije tuge mu ishyirahamwe cyose turiko turakora turahindiza urwaruka rumaze kuza mu ishyirahamwe ya jape cyangwa utaraza turabatunganiriza inyigisho zijyanye no guhindura ingendo no guhindura ibyiyumviro kugira ngo bashobore kwijukira ibikorwa by'iterambere tukabereka ko ata muntu n'umwe yateye imbere ari uko yicaye ahubwo abantu bose bateye imbere kubera ko bakuye amaboko mu mpuzu bagakora ibyo turabikora cyane ibikorwa bya misi byose nk'uko n'ubu turiko turabigira mu gusozera iyi nzu yahariwe agace y'akazi na muntu hariya mu ntara ya Mwaro hariyo abantu hariyo ekipe y'abantu 15 bavuye kuri siege hama bagahurirayo n'abandi basanzwe bari mu ntara ya Mwaro bariko barakorerayo bakora ibikorwa byo kugira byo guhimiriza urwaruka hanyuma ku bijyanye nawe no kwinjira imiryango iruguruye ajapafurike ni rwego rwa afurika bifanye naho uri ashobora kugira nimba ariko aranyumva akandika akaja kuri website y'iwacu akiyandikisha agasaba kwinjira mu ishyirahamwe biciye kuri site web www.jpafurike.com hanyuma akadomo japafurikene hanyuma akadomo kwe ore na ge hanyuma akarongo gakitse adhesion hanyuma acabona ibyo bamusaba kugira ngo ashobore kwinjira sino imiryango muri ajape iruguruye
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika mu shinga ntahe Sengimana ikintu ugaruka muri iki gihe rukaniye imwaro ruhava rusozera ibikorwa rurimo ikintu mubona ko ubwo gwaruka ruza kwakura kimeze nk'akarusho n'iki
ugaruka ruhurikiye imwaro uno munsi rurahakura ikintu kinini cyane kubera ko bagiye gutanguza icyo twakwita amakerebe y'amahoro mu ntumbero yo kubahiriza agate y'akazi na muntu no kwiga cyane ibijyanye n'agate y'akazi na muntu uko batahora baziga na cyane ko abagiye imwaro ari abagiye bavuye ku cicaro gikuru cy'ishyirahamwe ari bamwe 15 mu bavuye muri za nyigisho muri rwa ruganda tuvuyemo twashobora kwigishwa n'aba experts ba Nations Unies no kuvuga ko bagiye kuronka inyigisho bahawe batangiye kuzishyira mu ngiro kugira zishobore gushikira ugwaruka rwose aho ruri rero ugwaruka rwuyu mwaro ruraza kuronka daboro aho ruzoza ruravugira aho ruzoshobora gushikiririza ibyiyumviro bijyanye n'agate y'akazi na muntu bagiye gushyiraho urwo rwego hanyuma kandi tubaza kubaza ibibazo kubijyanye n'agate y'akazi na muntu tubaza gutanga ubushimwe edaheri ndiko ndavuga nk'uko umenga biraza kuba kandi twahejeje kuko ino tugeze isaha 10 bari mu nzira bariko barataha z'umuhingamo ibikorwa rero biriko biragira biriko byarangiye mu ntuze mu ntara ya Mwaro no kuvuga ko kandi ugwaruka rwinshi rwari rwitabye abashobora kuza kuraba imvuga ko bashobora kuza kuraba amaraporo y'ibingene byagenze ibikorwa twa n'umunsi twakoreye mu kayirokwe kandi byari bihagaze neza kandi ugwaruka n'ubyukuri rwahakuye inyigisho zidasanzwe ku bijyanye no kubahiriza agate y'akazi mu kakiremwamuntu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na John mwiriwe neza
mwaramutse
mwaramutse neza muriga John
muri state ya Iowa amahakanye cyane rwose
akabeho ubu nibaza ko kabegera nicyo
aja dufise degree ya 12
iteye ubwoba niwutsa John kandi kazina kabe n'indi kikirundi Ndayizeye. Ego urafite ikibazo, urafite icyumviro, turiko tuvuga cyane cyane ku ruganda rwatunganyijwe rwaruka ruhurikiye mu ishyirahamwe Ajape mu Burundi, ruganda cyane cyane rwashimikiye ku gati ya kazi na muntu.
Ego mbe uwo ni Eric mwatumiye.
Ego
ndakuramukije Eric, ni John wa mucuti wawe.
Ego
wiwe neza John, na pole ndumva ko imbeye kurembesha usimbiri Bujumbura.
Ndakumbuye nzoza mu minsi. Okay, jena shaka kushikikira umutumire kubijaye no kwaruka. Nukuri kwaruka mushikikira ndana mukeza kuko ndumva ko ari mu bikorwa bikomeye bidasanzwe. Cyo kugira ngo begeranire hamwe bamenyane babandanye n'iterambere, icyo ni ikintu cyiza cyo gushyigikira. Icyo nibyo dushaka kuko ku ntererano y'uwanje nashaka kumuhereza no kuraba yuko ukwaruka boraba bakabigisha inyigisho nziza nyinshi cyane rwose zo kwiyegeranya mu makoperative bakaraba ingene biyungunganya. Murabona yuko abariko bararuka mu mashuri ni benshi cyane rwose barenze umurengera, kandi leta nayo ikiremerwa n'uburyo bwo kubaronderera akazi no gutanga ubuzi. Rero novuga ati mu ntumbero yo kurindirira ko waboronka ubuzi biyegeranye hamwe barabe ibintu bakora nk'ibikorwa rusange bibateza imbere mu bworozi cyane cyane mu burimyi, ibintu nk'ibyo gutyo tukaraba yuko ibita kubashuka baca gukora ibintu byo konona igihugu byogabanuka, kuko na kare murabona yuko n'abantu baza konona igihugu cyane cyane baca kugwaruka kubera bwa bukene. Ati kora ibi turabahembaya n'abagaca bagira umushuhira mwishi wo kugira ngo bitabire ubwo bugizi bwa nabi. Rero novuga ati kuri jewe ndamukeje ni babandanye bakora kandi amukurikiranira hagufi ibintu akora kabisa, ni ibintu by'inkora mutima. Je mugihe nabo bariko baranyumva bugwaruka, je si nk'irugwaruka mugabo naraciye muri izo nzira ndazi ibyo naciyemwo, nakuze mu magorwa menshi, ariko ayo magorwa naragerageje kuyirinda bivanye n'umwete nakoranye kugira ngo nironderere ntajeje amaso kuri leta, kuko leta ntiyoshikira ugwaruka rwose ngo bikunde yuko ibafasha icyarimwe. Nico rero je nashaka kumuterera Eric, nyuma ibisigaye abandanye n'ibikorwa n'iterambere. Murakoze
John. Hari mu ntara ya Iowa ho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika, asimana impanuro cyane cyane kuvyekera kugaruka. John atanze mu buzima bwa kwiki iyo migambi mu bamwise muri Ajapa.
John atanze impanuro zitomoye zijanye n'iterambere no kugaruka boja hamwe. Turamushimiye cyane. Turazi ko yamahafi kugira niki kuri bikorwa tuba turiko turarangura byonyine, ntibiradushimisha. Hanyuma ku impanuro aduhaye turiko turazikorera koko deja, ariko avuga ko twogira amakoperative twaramaze guhimiriza ugwaruka kuja muri koperative z'iwacu muri Ajape. Twarasize koperative yitwa Haguruka Dukore. Iyo koperative rero Haguruka Dukore ikaba iri aho Ajape hose ikorera. Rero turiko turahimiriza ugwaruka cane kugira gwijukire iterambere, rushobore kwihingira imirimo kugira ngo vy'ukuri bashobore gutegura aheza habo, kandi turaruhimiriza kandi kwama dukorera hamwe mu bikorwa rusange nkuko yabivuze, mu kwitabira ibikorwa bijanye no gukingira ibidukikije, mu kwitabira ibikorwa bijanye no guhimiriza urundi gwaruka rutarahindura ivyiyumviro. Hanyuma kandi nukugira nukwama hafi ugwara kugira ngo rusore kugira kubandanya gwiriga ibijanye nugukoresha ubuhinga bwa none.
Tubibutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Alfred. Muriwe neza?
Muriwe neza.
Muri hega Alfred?
Ngozi.
Akandi kazina ninde?
Ntibahera ingero
duga ku ijambo ikibazo cy'imviro.
Eko Ijwi ry'Amerika bitewe n'uburyo tuba tutayikurikirana neza, hariho ukuntu
kuba tutavyumvise neza bitewe n'uburyo tubikurikirana kuri Facebook ariko uko byariko birakurikirana ntitwavyumva neza ariko numvise ko mwatumiye Eric Sengiyumva Eric Sengiyumva navuga kubicanye n'imibero y'ubwaruka ariko ndabona nk'ukuntu ugwaruka ko mu Burundi tubayeho ndabona ko ataho turagera bitewe n'uburyo n'ayo mashyirahamwe wumva ko turacamwa hariho abantu benshi usanga batayitabira kuko uwo Sengiyumva uba ariko aravuga nk'uko ayo mashyirahamwe burya ugwaruka ko mu Burundi ntiruyitabira kuko ugwaruka mu Burundi ibice ibice dufate nka mirongo indwi ku ijana kuva ari rwa gwaruka rw'aba urutize ubwo gwaruka rero rutize kugira ngo ubumvishe ukuntu ushobora kwinjira mu ishyirahamwe biba bigoye kuko nkanje urabona nk'ubu ndi mu ntara ya Ngozi intara ya Ngozi igizwe n'amakomine icenda ikomine tubamwo ikaba igizwe n'amakomine ikaba igizwe n'amazone atatu igizwe n'imitumba mirongo ine n'itanu ariko mu iyo mitumba mirongo ine n'itanu iryo shyirahamwe rya azape ajyewe simbigera mbona n'inama ryaje gukoresha no ku mutumba umwe iyo mitumba mirongo ine n'itanu ntituzi rero ukuntu ryoba rikora nta n'umwe aramenye ukuntu ryoba rikora tuyumva rivuga nk'uko nyine kandi nkaje wenda ryumva ari Eric nyine ari wari kararivuga nta n'undi muntu ndigera ndaryumva ko bwo kugira ngo rero ishyirahamwe rimenyekane ni uko hategerezwa kuba hari ukuntu bakoresha amanama mu makomine mu ntara ku mitumba iba igize igihugu kugira iryo shyirahamwe rimenyekane nijya koperative sangwe urabona ko bapfutse yuko ari ishyirahamwe rya koperative sangwe urabona yuko atanu umwaka riramara ngira ngo nta myaka ibiri riramara ariko urabona riramaze kugira ibyo igerako ibyo ligerako kandi nta mutumba n'umwe wo mu gihugu cy'u Burundi ritariko none iryo shyirahamwe Elisa avuga ryaretse kumenyekana gute mu gihugu cy'u Burundi ni uko atambaraga rifise ni uko ubwo gwaruka uba batambaraga bafise kandi tubona ugwaruka ari rwo rwinshi ibyo ni byo tuba dushaka kumenya
reka tumuhe ijambo rikagira icyo abivuze ko muravuze ibibazo bihambaye bibiri ibibazo by'ugwaruka rutize mu Burundi reka amakomine ya kure aho usanga iryo shyirahamwe ritazwi reka tubaze umushinjacyaha Eric Migambi yafite kugira ngo arimenyekanishe gusumba
arakoze cyane kuri icyo cyumvira avuze n'uko atavuze komine arimwo iyo aza kuvuga komine arimwo niho twari kumenya ko ntuzeye mbora verasite ko ibyo ariko aravuga byoba ari byo kuko Ingozi dukorera amakomine yose agize provinsi ya Ngozi hanyuma umuntu uzeye umuntu kujya mu ishyirahamwe ikindi nacyo barakwiye kumenya ko ari ishyaka ry'umuntu nta muntu batwara mu ishyirahamwe ku nguvu umuntu arabona ibikorwa bakora bakamusigurira hanyuma ashimye kwifatanya n'abandi n'uburenganzira bw'iyo kwinjira mu ishyirahamwe ariko badashimye kwifatanya n'abandi nta n'uwumukora muhira ngo uze kuba ngo umumambure wa jape ku ngufu ko twinjiza abantu bonyine babyifuza ku gushaka kwabo urwaruka rufise icyo rushaka guterera mu hinduka no kubaka Afurika urwaruka ruvuga ruti jewe ndabona ko nogira icyo notera ariko ndumwe ndabona ko ataho noshika ubwo gwaruka rero niko gwinjira muri ajape rero Ingozi arashobora guhamagara kuri 69 291 418 ubwo nyine baramwakiriza yombi kandi telefoni iruguruye nta komine n'imwe mu Burundi tudakoreramo rero birashika kubera ko nawe nyine hari igihe ari abantu ushobora gusanga baba bari ngaho mugabo batari enterese n'ibintu biba biriko biraba kuko mu kugira amanama ntiturinda kuvuza inzamba abakura nyine n'ababahura baba basanzwe bazinanye baba basanzwe bahurikiye mu bikorwa bimwe urumva umuntu mutari kumwe ntushobora kumenya ibyo ari
hari ikindi kibazo bafeza ashikirije gihambaye cyane rwose cy'uko urwaruka kenshi na kenshi mu Burundi ari urwaruka rutize yatanze ibitigiri icyo kibazo cy'uko tujya mu ishuri cyoco mwaba mugishikiriza urwaruka ikamukaruhimiriza kujya amashuri
ego ukubijanye no gwaruka cyize mbere baracaka twege n'ishiramu ya cyatu cyangwa n'igisata kizejwe za ibyo ibinyigisho na formatio no kugurugwaruka turabashishye turagira turaba imiriza ugaruka cyize kugira uje mu ishuri kwa barundi benshi nyamva bivuze ntibize ariko abazifuza bagasubirayo ndetse hari n'abo turihira twege nyene bari ku ishuri nk'uko turafite abarenga 30 tuzanwe turihira amashure bemeye gusubira mu ishure muri sogondere abandi bakemera gusubira mu ishure muri primere tuzanwe tubarihira kugira tubahimirize baje ku ishure hanyuma nabo nyene ariko si bose batashobora kwijukira ibijanye n'amashirahamwe kubera ko z'abantu bize gusa twe twakira bize n'abatize kandi umwe wese arafite aterera mutugira iby'uburimyi n'ubworozi gutera ibiti nitwogera nitwovuga ngo abize bonyine babikora kuko ni ibintu biba bikenera abantu benshi ugasanga abize n'abatize bose turi hamwe nta kibuza ko abize n'abatize bose baba bari muri ajapu
Sengimana ishyirahamwe ajapu ikorera mu bihugu bitandukanye byo muri afurika nk'izo nyigisho mu ronse cyane cyane ku byerekeye hagati y'akazi na muntu mufite umugambi kuzishikiriza urundi rwaruka rwo mu bindi bihugu bigenze gute
nk'uko baraduhaye izo nyigisho aho zanditse no kuvuga icyo bita motivire de formatio tuzogira bitarenga ku wa mbere tuzoziba bose nk'uko tusanzwe dukorana ku buryo bwa imeyili hanyuma tuoruganize amanama aduhuza biciye kuri telekonferanse dusanzwe dukoresha mu kuvugana nabo kugira ngo bashobore kumenya nabo abandi baje nyene abandi mu bindi bihugu ingene amaraporo yandikwa izegeranyo zandikwa bijyanye na tonzini hanyuma kandi ikindi nacyo tuko turategekanya kandi inama igira kabiri izohuzwaruka ku mugabane wa Afurika tukaba twizeye ko bamaze kuza tuzobishyira kuri programme kugira ngo by'ukuri dushobore kubibigisha abari mu Burundi nabo ababaserukira bose niho bari bagiye gutangura kuziha urwaruka ruhurikiye mu mashyirahamwe urwaruka ruhurikiye muri ajape mu makomine yose kugira bashobore kumenya gutandukanya ingene amaraporo yandikwa
Tuwi utenishuti mwese kwa mwini kumura wanda nyakumbele za radio inshu kuja Amerika Tuwi kumwena Vianney, mwiriwe neza? Vianney mwara tukumba?
Ego?
Mwuri heka Vianney?
Tuwi hami Kigali
Kigali ya kandi kazina ninde?
Ni kwa Steve Mucho
Steve Mucho, duga kui jambo, iki wazo chimbele?
Kukwazo ni wachandi, wanda munda mkili kwa mtumili
Rakumba, duga kui jambo?
Mara mati. Kukwazo chandi ni iki, nagirambazi wa mtumili Mrawona nga politiki ya choe Burundi Chane, ugwaruka nuke dukunda kubigenderamo Kamu na wamu iwa wa shuka, mwuzi utanduka Nye, ngani mkoriri, mugawo Itamize neza, wa henda hari icyo baba bari gukora cyo tumwe rwaruka rutajya muri iki cyane uravye nko rwaruka gumbonera kure ibyo rwa rurimo yabigoye kuko uravye inshuro nyinshi ni gororo banikamo cyane ibi byo kwica no guhohotera abanyagihugu ise aba bantu numva iki gishya hamwe ngo ne bifashe rwaruka ariko n'ubundi tuguma twumva rwaruka gumbonera kure ukora ibyo bintu nta kintu bogira icyo bavuga ko zaruka gumbanira kure n'ubundi zaruka rwose kugira ngo tumenye kubana neza mu mahoro n'icyo kibazo cyane
murakoze Steve Mucho Vianney duga ku ijambo Sengimana
arakoze cyane tuge mu ishyirahamwe ya cape icyo dukora kugira urwaruka rwose rubane mu mahoro ni za nyigisho turiko turatanga zo kubana neza kwigisha urwaruka gukoresha imvugo itababaza kwigisha urwaruka ibijyanye no kwiteza imbere bagakorera hamwe kugira urukundo hagati yabo ibijyanye no kurandurana n'imitsi kahise kuko kwisuza kenshi nk'ishyirahamwe nkamaze nka sosiyete sivile ikintu cya mbere duhagarara ko n'impanuro no guhimiriza urundi rwaruka kugira ngo rushobore kubana neza kuko nk'umunyepolitike iyo arunze nk'umujene akamumara nk'idarapo cyangwa akubita mugenzi we izo ntibituma aronka ijwi
ibyo turabereka by'ukuri uruhara rw'urwaruka responsabilite yabo icyo bakora kugira barandurane n'imizi ibijyanye ne ibijyanye n'ubujyajya guhotera ubicanye uri
hari ikintu kibazo gihambaye abantu benshi bakunda kwibaza Nsengimana ikibazo kijanye cyane cyane n'amaraporo nk'uko mwabivuze atandukanye yamayandikwa aho nuvuga nk'akarorero amashyirahamwe kenshi ahanira agati y'akazi na muntu ari mu Burundi iyo atanze amaraporo yerekeye agati y'akazi na muntu usanga ayo maraporo atandukanye n'ayandi maraporo atangwa n'amashyirahamwe eka haranira agati y'akazi na muntu cyangwa ya societe civile y'abarundi ari hanze ivyo kenshi biva ku
ivyo kenshi biva ku mbo zitandukanye kuko ariho umuntu ashobora gukora raporo yegeranye ciwe ashaka gusutako dufate nka politike ashaka kuvuga ati mu Burundi ntibigenda kugira ngo ashobore kuronka abamufata mu mugongo kugira ngo ashobore guhindura inzego ziba zisanzwe zihari nk'uko mwabonye byibonekeje tuzegeranye zatangiye gusohoka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubundi nawe akavuga ati nkeneye kuvuga ukuri ku Burundi ubundi nawe ugasanga afite abamuserukira mu Burundi bwose nk'iwacu ugasanga icyo kintu bavuze ugasanga n'ikirimo nabo nyine abaegiseri bawe ntibarabitubwiye ati hari igihe ushobora gusanga by'ukuri bashoboye kuguha inkuru iyo nkuru baguhaye ugasanga ntabwo iyo nkuru ariyo ati rero iyo utashyize ku rubuga ngo wibarize abanyagihugu wigirire amatohoza akwiye hari igihe uproduce raporo ugasanga uproduce raporo itari yo ati kandi muri icyo gihe niwo maramara nubwo utasubira inyuma ngo ugire icyo ubivugako ariko by'ukuri uba wamarama iyo haje ibiguha inyuma rero ibyo biva ku ntumbero uwandika aba afise afise intumbero ya politike mbi arandika ibitari byo abafise intumbero ya politike nziza ashobora kwandika byiza ariko agatandukana n'abandi bantu baba bari kuri babandika ibyo babona ugasanga ni byanditse neza hanyuma ikindi nacyo nyine bakwiye no kumenya ayo maraporo tugupfa kwandika ni ukumenya ngo nandika iki bimeze gute kuko nabivuze ati ninjye ushobora guhuja mukabari ugasanga abantu baragwanye hanyuma bagwanye ugaca wandika ko abantu bakubiswe habaye ihoterwa mu gihugu cy'agati y'akazi na muntu ariko atari ibyo ari ibyaha bihanwa ari ibyaha by'agati y'akazi na muntu bijyanye n'agati y'akazi na muntu bihanwa na leta ariko atari batabyitu
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Okello mwiriwe neza Okello muratwumva ndumva telefone ya Okello muratwumva ndumva telefone ya Okello itariko irarengana ariko reka tugaruke kuri wese Imana mutubwire cyane cyane ku banywanyi banyu murashaka kutubwira mu gihugu cyose mu ngariki murashaka kutubwira n'ibitigiri z'aba itsina gabo ekani igitsina gore
mbo abo ayise ntabwo no asiste ubunyene ngaha kuri ntuze ku muri kino kiganiro ariko mu Burundi bwose turarenga ibihumbi mirongo itandatu na bitandatu tukaba turiko turagira kandi turi muri mu ntuze mu matomine yose kandi ugaruka rwinshi rubandanya rugira rubandanya rwitabira cyane ibikorwa bijyanye n'ishyirahamwe haja
ikindi kintu moshe yahaheye Nsengimana kivugwa cyane muri iki gihe nk'uko nabivuze mu kanya gaheze mwavuze ko iyo amashyirahamwe yatandukanye aharanira agati y'akazi muntu eka nayo bita societe civile atanga amaraporo atandukanye ariko kenshi na kenshi amwe abari mu gihugu ayandi nayo ari hanze y'igihugu ariko hariho nk'abahinga baba baranonosoye ubwo buhinga bwo gukoresha amatohoza ugasanga kenshi na kenshi ivyo ayo mashyirahamwe atangaje ikabirasa cyane rwose n'ivyo bindi byatangajwe n'ayo mashyirahamwe aba hanze akurikirana cyane cyane ku byerekeye agati y'akazi na muntu mu Burundi murazi ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu eka ubugizi bwa nabi bwabandanije bukorwa ku mpande zose
bo murakoze cyane kwege muntu ve nkuko turi shiramo igikenga kandi gisanzwe riri kuri kuvuga ubwihugu nabivuze dabor muri ntuze nkuko mubivuga abo baba bakoze ayo maraporo nk'ubu sinumva inge n'umuntu yaba ahagaze muri Amerika dufatiye ukuntu batwigishije hanyuma agashobora kuvuga ko agatera kazina mu Burundi katubahirijwe cyangwa ko ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi ryabandanije ryiyongera urumva iyo umuntu abivuze nkuko atari hari ni cyagihe nyine cyo kubasha afite intumbero yiwe cyangwa ya politika ashaka gushikako kugira ashobore gushika ku ihangiro yihaye ariko ugiye kuraba mu Burundi ngo nta byerangote ariko nk'uko byandikwa siko biri uko byandikwa mu binyamakuru nuko nabo nyene ubwabo abahinga ba oni baje kutwigisha baravuze ko bigeze kuronka inkuru ngaho Ingozi bamaze kuronka inkuru baravuga ngo yatanze akarorero k'abasenere ko bafunzwe abasenere bakabacira imyaka icumi kubera amakosa bari bagize atariko nciye mbaza Ingozi nkishikirayo nasanze babafunze umwaka umwe atariwo babakatiye kandi naho nyene bunguruje nukuvuga bafite intuze babasabiye umwaka wo gufungwa ati bongera barunguruza kandi no kuvuga ko bacera atariko tufatiye ku makuru twarose bavuga ko baciriwe imyaka cumi y'ugufungwa rero abantu bagitanga inkuru z'ugushikuza canke z'ukugramatiza ibintu kugira ngo berekane mu Burundi ko atakigenda abo bantu baracariho ngaha mu gihugu cy'u Burundi
muri kumura bandanya kumbeza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Leo mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Leo
kumatangazira mu ntara ya Ngozi
ntara ya Ngozi kandi kazina kawe nini
nkuru nziza Leo
nkuru nziza duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
ego nagomba kuvuga kubicanya n'agateka kazina muntu
yego
mu Burundi agateka kazina muntu niyo kariko karavugwa urabona ko bitavugwa kumwe izi impamvu bidashobora kuvugwa kumwe kandi jewe mba mbona bamwe ibitekeranyo batanga biba bipfa mu bigo nyene bishinzwe gutora ayo makuru ariko rero nko kubijanye nk'agateka kazina muntu ariko kumuntu kadashobora kubahirizwa neza nka kujya kuntu bashobora nko kuza kugukura muhira bakagukura muhira uvi neza ngo ugiye uzi neza ko bagutwaye ku ngo z'amatoza ariko bakugeranye nko muri peji nko kuri peji ugasanga uwo muntu yongeye kugaruka muhira baramuvunaguye biterwa n'iki kandi tuba tuzi ko yamaze gushika mu nzego z'umutekano uwo muntu abayagoranye se kugira ngo bakore amatohoza ukora amatohoza barinda gutora ubuhiri bagakubita cyangwa bakarinda gutora imigozi bakabo uko ntituzi neza ko ariko gukora amatohoza kandi uwo senga imana yama asa kuvuga ku radio akavuga yuko agateka kazi na muntu kabake kameze neza ariko tugasanga urubyiruko ariko ruba ruriko ruramererwa nabi mwako gateka kazi na muntu ugasanga ariko aravuga yuko kubahirijwe neza ku mpande zose kandi hariho n'abandi batanga ibyegeranyo yuko biba bitameze neza kubera iki banka yuko boje hamwe n'abo bantu batanga ibyegeranyo bumva yuko ari binyoma kugira batse baratanga ibyegeranyo byo bayipfuye hamwe mu gihe bumva yuko byoba bitava hamwe byoba bitego n'iki
leka mushere semana agire icyo yishuye kuri icyo kibazo gihambaye cyane mushiki
yego ariko nanone ngarutse
yego
arashobora guca yishura akavuga ngo ibyo ngo ntibishobora kuba bihaba kugira ngo amenye ko bihaba ashobora nko kutotemberera dufate nk'amabohero atandukanye yo mu gihugu cy'u Burundi akagenda akabaza arashobora nko kubaza nk'umuntu umwe mu gihe yamukeneye bamukeneye nko mu biro akamenya ukuntu ashobora kubabaza nk'imibereho yabo akumva abanyororo icyo boba babona nabo kubijyanye na bene ibyo kuko hari igihe utasanga no mu babohero ariko ukuntu washobora kumererwa nabi ugasanga hari habakubitwa mu gihe bakubiswe ikitirirwa umuyobozi w'ibohero kandi atavyabazi ugiye kubaza nk'umuyobozi w'ibohero ugiye yoca akubwira yuko ivyo bintu bitanazwi urumva yuko bicavyemezwa yuko bitazwi mu gihe uwo muyobozi nawe abakitaye aho kuba yo bikurikirana ngo amenye ikibazo aho kiba kiri
bo
bagomba kukwitaho bakavyitaho ashaka kubitoza akagenda nko muri bene ivyo bice ugiye nko mu mapesi y'igihugu urashobora kusanga y'abantu mu gihe wuba wumva yuko atakibazo bishobora kuguteza uremera yuko
Ego,
you have $49
abadashoboye kugira abadashoboye kwirihira ubahagararira mu rubanza kugira abashoboye kushikiriza neza ibyiyumviro byabo hanyuma gushika kuri ino saha turiko turavugana nta muntu ndabona n'amaso yanje canke muri raporo nyene nk'uko yabivuze turonka mu ntara yahohotewe akubitswe n'abajejwe n'abajejwe ubutungane hanyuma kudatahura amaraporo kumwe nibyo twize kuko kesi na kesi nyene ugiye ukabyiga ukamenya ivyo ari vyo niho uca utahura amaraporo ashikirizwa inyene ashikirizwa n'igituma ashikirizwa n'ivyo n'icabagamije hanyuma kukijanye n'intunze n'amatohoza tugira ubu nk'umuntu afashwe n'igipolisi agakubitirwa mu mino y'igipolisi yituye ubutungane akitura abamukurira ico gihe abo babikoze barahanwa munoze mu gipolisi bihanwa n'amategeko kandi uwo muntu yamukubise arahanwa yisunzwe kandi amategeko akongera kandi agashumbushwa
rero bimaze gushika murafite aho byashitse mushya na hehe Imana
kuvugira abahohotewe
murafite aho byashitse aho abajejwe intwaro cyangwa ubutungane abapolisi kubagura abantu hanyuma abapolisi bagahanwa
mbo nabivuze gushika kuri ino saha turiko turavugana nta kapuraronka y'umupolisi yakubise umunyagihugu hanyuma ntiyahanwa canke ngo turonke umuntu yakubaguwe n'abapolisi hanyuma arakwitura turanka kumutunganiriza no kuvuga kumushikira imbere kuko arashobora kuvuga ati jewe nakubiswe n'igipolisi bavuze n'igipolisi ndatinya ko noza kuyitwara bakangirira nabi ariko twebwe turi ngaha nk'aba intermediere b'abanyagihugu n'abajejwe intwaro kugira ngo duhagararire by'ukuri amategeko ntihagire umuntu ahohoterwa abategetsi baba batwara turazinanye turamana atwituye turamushikira aho hantu abashaka kugushika wanashaka tukanamukingira tukavuga kayiwe hanyuma uwabikoze kugira ngo abihanirwe ariko gushika kuri ino saha mu Burundi bwose ntawe ndabibona
Sengimana muri iki gihe kandi haravugwa ibibazo bihambaye cyane rwose by'impunzi z'abarundi ziba mu makambi atandukanye mu gihugu cya Tanzania zitahukanwa ku nguvu ishyirahamwe ya JAP hari ikintu rihora rikora canke rishikiriza kuri ibyo bibazo hari n'amakuru atangazwa avuga ko impunzi zishitse hariho n'izitahu zisubira guhunga kubera ziba zafashwe nabi urwaruka ishyirahamwe ry'urwaruka JAP rufise uruhara ruki muri ibyo bintu byose rufise icyo rushikiriza
twebwe mu ishyirahamwe ya JAP harabaye intuzeye n'ibyo harabaye igeze kuba ntuzeye desante y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati yafatikanije n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania n'uw'Burundi baravuga ko impunzi zose zotahuka kandi natwe turatera akamo impunzi kugira ngo zitahuke. Hanyuma icyo gihe ndibuka ko bavuze nyine ati ni itegeko bategerezwa gutaha. Hanyuma twebwe mu ishyirahamwe ajape kubera ko tuba tuzi ko agatera akazi na muntu ku rwego rw'isi na cyane cyane ak'impunzi, umuntu wese afite uburenganzira bwo kuba ashaka, umuntu wese afite uburenganzira bwo guhunga kandi agakigikwa n'amategeko mpuzamakungu. Ajape muri Tanzania baregereye ababijejwe kugira ngo bashobore kugira kuvugana nabo bumve ingene bimeze. Rero gushika uno munsi kuri ino saha tuvugana aba impunzi zitaha nta n'umwe turigera twumva mu bantu bashyize mu Burundi avuga ko yurijwe imodoka ku ngufu. Ni ukuvuga ko ibyo barabivuze ariko ntibyagiye mu ngiro. Ubu bariyandikisha abantu bashaka gutaha hanyuma bagataha ku bushake bwabo kandi bakanashima bagashinga n'intahe bakakirirwa n'idarapo ry'igihugu n'umushikiranganji w'intwari yo hagati kuri ya aeroport cyangwa ku mipaka. Abaje bose barakirwa neza nta kibazo na kimwe bafite. Umuntu yavuga ko yahunze akongera agahunguka akongera agasubirayo, izo ziba ari imvo za politike kuko mu Burundi utize ko hari amahoro, nta muntu n'umwe biruka ko nta n'ufatwa nabi, barabatekerera ibintu baza babizanye kandi byose bica no kuri televiziyo y'igihugu, byose tuba tubibona kandi na twe tuba twibereye mu kwakiriza impunzi tuba tubibona ko atakibazo na kimwe bafite.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Innocent mwiriwe neza.
Halo,
halo, muratwumva?
Ndabumva neza.
Muri hega Innocent?
Turaho, turi imihanda ya Gihembe Byumba.
Kandi kazina kawe ninde?
Kazina kanjye nitwa Blaise, Innocent Blaise.
Yego. Duga ku ijambo, ikibazo cy'imviro turi ko tuvuga cyane cyane ku ruganda rwo gukarisha ubwenge ku bahurikiye kugaruka ruhurikiye mu ishyirahamwe ya JAP y'abakiri bato mu ntara ya Afurika. Uruganda rwashimikiye cyane cyane ku kubahiriza leta ya kazi na muntu.
Ndabyumva neza mu by'ukuri, wenda nkurikije ku impunzi tubaye mu nkambi hirya no hino mu bihugu bya Afurika. Nama numva i Burundi bavuga ngo abantu bari gutaha ngo bagataha bakabafasha, ariko mu by'ukuri ko assessment n'ukuntu tugenda dusoma ibinyamakuru mpuzamahanga ugisanga nk'abantu bari Tanzania bagiye bahungira mu za nkambi za Tanzania mu nkambi ya Nduta usanga ntabwo kubayeho neza, ariko mu by'ukuri n'uburenganzira bwabo ugasanga ntabwo aho nyangwa, ntabwo uburenganzira nk'ubwo kuba ari impunzi wenda byibuze mu bwubahirizwe ugisanga batabwubahiriza dukurikije amakuru dusoma mpuzamahanga. Rero n'amashyirahamwe mpuzamakungu usanga nayo wenda ari abarengera, ariko ntekereza kugira ngo batahe ari leta ya Tanzania n'iy'i Burundi usanga bari nk'ibimbese bo baziranyeho neza, ariko mu by'ukuri ntabwo impunzi bajya bazikira ku gahato. Kandi impamvu ntekereza ko banga gutaha usanga hari impamvu kuko ari impare ziri hagati y'impunzi, impamvu bagiye bahunga kitarakemuka, kandi ugasanga naho batashye n'abagiye kuko baragenda bakabohereza amakuru, ugasanga niyo bageze mu Burundi nta burenganzira bagira kandi bakongera bagahunga, ugasanga n'undi babayeho nabi. Rero mvumva mu by'ukuri nk'imiryango mpuzamahanga ahubwo yagira icyo yabafasha kugira ngo wenda byibuze ishaka kandi ntiyabimurira, kuko uburenganzira bwo kuba ari impunzi ntabwo bagira kandi bwaratosekaye nkurikije amakuru tugenda dusoma. Ariko nk'imi yawacu mu Rwanda usanga wenda nk'impunzi abantu bose uburenganzira nk'impunzi tumeze nk'abandi baturage basanzwe, kandi ugasanga turishya tukizana buri kimwe cyose tukakibona, kandi n'igize ikibazo urakivuga bakakwakira. Ugasanga rero mu by'ukuri nko mu Rwanda twebwe usanga impunzi zifite agaciro cyane kandi baranazubana nk'abandi banyarwanda rusange. Yewe nkumva ko mu by'ukuri Tanzania imiryango mpuzamahanga yagira ikiganiro na Tanzania, impunzi zo muri Tanzania bakomeze kuzihohotera kazi.
Murakoze Innocent Singimana mu kanya gatoya cyane rwose ibyiyumviro bya Innocent ku mpunzi cyane zo muri Tanzania agereranije impunzi zo mu Rwanda.
Arakoze gushyikiriza ibyo nari nahejeje kugira kwishyura ko, ariko numvise avuga ati muri Tanzania impunzi zirahohotekwa, mugabo mu Rwanda ho impunzi zimeze nka zimeze nk'abaturage basanzwe. Nibaza ko muri ntunzeye muri mu bijyanye na ntunze na mu bijyanye n'impunzi je narahunze ndazi uburenganzira bw'impunzi, ndazi ingene impunzi ziba zibayeho mu gihugu, ndazi ko zidashobora kugira uburenganzira nk'ubwo umuntu atanzwe muri icyo gihugu, kuko uvuze ko ziraba bariho mu ntunze, ni ukuvuga bariho bameze nk'abanyagihugu ngaho ahantu, ni ukuvuga ko bafite uburenganzira bwo gutora, ni ukuvuga bafite uburenganzira bwo kudandariza bashaka, uburenganzira bwo kuba mu nkambi umuntu akaba ashaka. Ariko ibyo nabyo murazi ko mu mpunzi bitaba byemewe, umuntu afite uburenganzira bwo kuja mu kindi gihugu nk'uko yishakiye, ariko ibyo nabyo murazi ko nta mpunzi ishobora kubyemererwa. Ibyo rero nabyo impunzi guma ari impunzi. Ubu rero mu ntunze mu bijyanye n'izegeranyo mbona ntunze ya SPR itanga ku bijyanye na Tanzania, baravuze ko SPR nicyo nicyo gisata cyawe nikijwe impunzi, baravuze ko ata mpunzi bazotahana ku ngufu, impunzi zose zizotaha kubera ko zizishakiye. Kandi SPR niyo itegura logistike y'impunzi n'ingene zishika n'ingene zibaho muri icyo gihugu bakarinda gutinda gushika igihe zishika muri icyo gihugu.
Ego mwenda abona akanya kariko katujana ariko reka duhe ijambo Daniela. Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muhega Daniela.
Ni Nyamasheke rwaramvuga mu mudugudu wa Nkomero mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Kandi kazina kawe ni nde?
Nitwa Nsabimana Daniel.
Nsabimana, duhuga ku ijambo kibazo cy'imibereho mu kanya gato.
Njye ndabashimiye rwose ku bw'iki kiganiro iminota yashize. Njye rwose kabisa ndabashimiye. Ikindi gitekerezo nzagitanga utakufite iminota yagiye bwana Frederic.
Ufite akabazo urashaka kubabaza, urafite umunota umwe?
Njyewe gusa.
Yego.
Nta kabazo ahubwo ni ugushima uburyo impunzi zikomeje kwitabwaho. Rwose urebye mu iki gihe ubona impunzi ari abantu bafatika rwose. Impunzi ni abantu bahabwa agaciro mu iki gihe.
Yego.
Ndebye nka hano mu Rwanda impunzi rwose zitabwaho nta bibazo bindi, kuko buri kimwe cyose barakibamenyera kandi ku gihe.
Murakoze Daniela. Mu gusozera mu shyantahe Sengimana, nashaka cyane cyane tugaruke ku matora atekanijwe mu Burundi mu 2020 mwihweje uruganda mwagiyemo mwishyamwe Ajape, uruhara rwahurikiye muri Ajape ruzoba uruhe?
Murakoze cyane. Muri kino gihe uruhara muri kino gihe turabye uruganda twakoze ku ndongozi zirongoye izindi mu gihugu cyose cy'u Burundi, uruhara rw'ugwaruka cyane cyane abarongoye ishyirahamwe Ajape ruzoba ari ntangere mu gihe cy'amatora. Ndetse nuno munsi Frederic nagomanda kumenyeshe ko uyu munsi turiko turavugana ibikorwa by'amatora byatanguye mu Burundi, aho bariko barandika abazotora abandi nabo bakasosora, hanyuma kandi abandi nabo bakasaba amatransfer, ni ukuvuga bakabarungika aho bazitoza, kubabona ko aho biyandikishije ubwa mbere bitaborohera ko bazohitoreza. No muri icyo gikorwa nyine twebwe twatanguye Burundi bwose tuko turaraba ingene iryo yandiko ariko riragenda, kugira ngo umuntu wese azasange yanditswe neza uruhara rwiwe uburenganzira bwiwe abuhabwe, kugira ngo ashobore kuzogira ijwi ryiwe, ashobore kugira droit de vote, ashobore kugira pouvoir de decision. Rero tuve mu ishyirahamwe Ajape kandi uruhara kuzogira n'intangere, kuko turiko turigisha amashyirahamwe ahurikiye muri sosiyete sivile atagira ibyicaro bya politiki ingene bizigenza mu gihe cy'amatora, ndetse n'inyuma y'amatora n'ingene babikora, ingene bashobora kuvugira abarenganijwe ibyo twita pedwaye. Hanyuma kandi twa turiko turigisha n'urwaruka ingene bofafanura n'akahise kabi n'imigera w'amacakubiri uri muri bo, kugira ngo by'ukuri dushobore kuzoba turi mu matora meza. Hanyuma kandi tukazoba Uburundi bwose tuhari dushongereye amatora ingene azoba ariko aragenda, kandi tukizera neza abaduserukire bazotanga ivyegeranyo bikwije kandi vyemewe n'amategeko mpuzamakungu.
Nsengimana, ndabashimiye cane gose kukanya matoye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwizi uma tukabadushimiye kandi na fasida yadufashe kugiranya ikiganiro turabashimiye namwe inshuti mwese mwandutse akamo mugashikiriza izyumviro n'ibibazo turabashimiye abakunzi radio ijwi rya Amerika bose badusize amatwi turabifurije kandi umugoroba mwiza mwese.